il mira Dio in sui gli americani. Gatatu itariki ya mbere y'ukwezi ku 11 mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu naho nkuko mubimenyereye ni umwanya w'ikiganiro muri sanga mu ndwi iheze runani rw'ibihugu byitaho abana n'imiyabaga bagendana mbwira wa sida mu karere ka Afurika umunsi ya Sahara. Aneka rwarakoranyije ibisata by'abigenga hamwe n'abakorera inzego za leta i Burundi mu nama yabereye Gitega muri indwi mu mugambi wo kurabira hamwe ikibazo cy'igitiri gito cy'abana baronswa imiti ipfufaza ikiza cya sida. Nkuko ibiharuro bitangazwa bizerekana mu bana n'imiyabaga bagenda mugira wa sida mu Burundi 17% bonyine nibo baronswa iyo miti. Byongeye amakuru atangazwa mu Burundi avuga ko bagendana mugira wa sida bamwe bamwe cyane cyane abatunzi abavuga butumwa hamwe na bamwe mu bafisi amabanga akomeye cyane badashaka kuja ahabona ngo bimange ko bagendana mugira wa sida ku buryo mu gihe hageze kuja kurondera imiti bayituma abandi bantu kugira ngo ntibagaragaze ko bari ku miti nk'uko amakuru atangazwa n'abajejwe gukurikirana bagendana mugira wa sida abivuga. Jane Gapia umutumire wacu mu kiganiro muri sanga cyo munsi ari mu bantu ba mbere mu Burundi bamenye ko bafite umugira wa sida maze habishira habona aragira n'uruhara ruhambaye cyane mu gutanga inyigisho no mu gushyigikira amashyirahamwe mpuzamakungu abandanya kugarukira ku bagendana umugira wa sida. Mbega impanuro yoha abagendana umugira wa sida cyane cyane abakiri bato hamwe n'abantu bose badatahura ku ikiza cya sida kimaze kuba nk'indwara ishobora kwirindwa kandi ishobora no gufufahazwa n'ibihe. Mbega ikintu cyokorwa kugira ngo amashyirahamwe atange imfashanyo abandanye kwitaho abana imiyabaga hamwe n'abantu bose bagendana umugira wa sida mu Burundi n'ahandi hose ni ikihe? Mbega imiti ikomeye iherutse gutorwa n'abahinga mu byerekeye ubushakashatsi bw'imiti ipfufaza indwara ya sida izoshikira abarundi ryari? Kuri ibibazo byose rero uyu munsi nk'uko twabibwiye twatumye Jeanne Gapia yabaye ikiranganwa mu kwitaho abagendana umugera wa sida. Mwiriwe neza Jeanne Gapia.
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye?
Yego cyane.
Yego mereka dutangure ku makuru yatangajwe igihe cy'inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu avuga ko abashakashatsi baherutse gutora imiti ipfufaza ikiza cya sida gusumba yahora. Madame Jeanne Gapia, ayo makuru murayazi? Iyo miti ikora gute, ihabwa abandi?
Yego cyane, hariho akarusho, hariho imiti iriko iratorwa itahoraho. Murazi yuko gushika uno munsi ikiza roho myanganda sida ntikiraronka umuti ukiza, mugabo hariho imiti y'ugupfufahaza abashoboye kuyironka. Twebwe novuga ntitwaragira ubuntu bwo kuyironka. Ni imiti umuntu afata iminsi yose kandi umuntu akayifata ku masaha kandi ukazoyifata ubuzima bwawe bwose. Uno munsi rero muri iyi minsi ibintu biriko biratorwa ni uko ariko haboneka imiti abantu bofata atari iminsi yose, bazoshobora gufata nka rimwe mu mezi atatu, rimwe mu mezi atandatu. Ako rero n'akarusho cyane kuko hariho abantu byahora bigora kuyifata ku munsi ku munsi, kandi iyo udashoboye kuyifata ku munsi ku munsi umugero uraheza ukananirwa ugaca unanira iyo miti icyo mu Gifaransa bita resistance. Ugaca usanga rero umuntu abaye bibaye ngombwa akora umushira ku miti ikomeye kurusha iyo miti kenshi ugasanga nta niyo dufise iwacu.
Iyo miti imishasha iherutse gutorwa iramaze kuja ku masoko, iramaze gutangwa?
Oya, ntiraboneka, ntirajya ku masoko. Mugabo ababikurikiranira hafi baravuga yuko iyo miti yoyo igiye kuboneka. Bimwe batangura bagerageza kugira ngo bamenye ibyo bita maese, byaramaze kwerekana ko iyo miti ishoboka mu bihugu biteye imbere hoho batanguye. Aha ni ukwizera ko natwe mu buryo dushikira tuzobandanya dusemerera kugira natwe dushikire mugabo mu bihugu biteye imbere mu mwaka uzabira baratangura kuyitanga no vuga nko mu Faransa barateye bariko barabiraba ko byotangura mbere baravuka yuko ngumbure no muri Canada byotangura iwacu ntibarahagera kuko murazi yuko hamariho ako karenganyo niko nobivuga niyo byabonetse birafata umwanya kugira bidushikire mugabo twogira Imana ikaboneka tuzotakamba nkuko twamye kugira ngo bishobore gushikana iwacu.
Hari ikintu nk'abategetsi canke abantu babakirangiranwa mu kugarukira eka mu kuvugira cyane cyane abagendana mu gira wa sida bokora muri iki gihe kugira ngo iyo miti niyashikwa ku masoko niyatangwa gutangwa nk'u Burundi n'ibindi bihugu byose biri mu nzira y'amajyambere biye mu byambere bizoronka iyo miti.
Ikintu gikomeye iyo ibintu nk'ibyo bibonetse murazi yuko hariho umugambi mpuzamakungu wo kugwanira amagara y'abantu ari OMS. Hariho rero imiti baba bamaze kwemeza. Iyo bamaze kuyemeza igihugu cyose kikemera kiti imiti natwe turayishaka kwiza mu gihugu, birorosha cyane kugira ngo iyo miti ishike. Icyo rero umuntu yosaba nuko aho iyo miti izosohokera ikaja ku rutonde ko w'imiti yemejwe na OMS nk'abategetsi bo mu gihugu wacu bakabishira imbere bagaca nayo nyine bayishira mu rutonde rw'imiti yemerewe kuza mu gihugu. Aho rero natwe twese tugashira nguvu hamwe mu kugwanira yuko yoshiki wacu byoshoboka cyane yuko tuyironka mu ntango tukayironka mu ba mbere. Narirya burya Burundi burya twaronse imiti imbere y'abandi ahantu bamenyesha ko burya imiti hariho ibigero mu Gifaransa niho bavuga ngo première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Ibihugu byo muri Afrika bimaze gushikira ubwo rugero rwa gatatu nibike, ariko by'iwacu twari tumaze iminsi mike tumaze kuyironka, ariko nubamenyesha yuko turi mu bihugu bike bimaze kuronka ubwo rugero. Nkavuga nti rero n'ubu twogwana tukaguma tuje imbere byoshoboka ko tuyironka mu ba mbere. Narirya abo ivyo bihugu dusanzwe dukorana neza kandi dufise abantu bashobora kudushigikira.
Tugaruke ku makuru ababaje twavuze mu ntango avuga ko abana hamwe n'imiyabaga 17% mu bana reka bagendana mu gira wa sida mu Burundi 17% bonyine ari baronswa imiti fufaza ikiza cya sida. Hukorwa iki kugira ngo abana n'imiyaga bose baronswe imiti fufaza icyo kiza?
Nibyo cyane mu Burundi turi mu bindi bihugu. Ibihugu byo muri ibi bihugu muri iki gice bavuga ngo l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, sinzi kugitora mu Kirundi ngira womfasha, aho turacyari inyuma cyane.
Afurika mu buseruko na Afurika mu burengero?
Ego cyane, turacyari inyuma cyane. Ahano bamenyesha naragiye mu nama yari yateguwe na Onusida mu mwaka uheze, hoho bavuga bati byo icyo gice cya Afrika turi inyuma rwose. Twari bagiye cyane abana, twari bagiye abana. U Burundi nabwo turimwo, urumva ubu umuntu aravye mubi abantu baronse imiti mu Burundi turi ko turayegereza ibice 70%, murumva duteye kure rwose. Ariko twagera ku bana tukaguma ku bice 17%. Ibintu rero bibabaje cyane. Ndi mu bantu bagwanira agateka k'abana, kuko mvuga nti ntitugira uruhusha rwo kubareka kuko bobo bativugira, dutegerezwa kubavugira. Mugabo rero cyane cyane uretse yuko ari uruhara dufise turi benshi, ababyeyi barafise uruhara rukomeye cyane. Ababyeyi atari bake, hariho n'abazi yuko bunyene bagendana umugera wa sida bakamenya ko bibarutse bagendana umugera wa sida, ariko bakanka kuzana abana ibana bapimisha ico ubwo n'uruhara rukomeye ku muvyeyi kandi n'ukuri sinzi ngirano na karankavuga nti n'ubwicanye kuko muno munsi umwana tumuronse kare arashobora kurumba iyo miti kandi agakura
ibyo bitigiri
rero hariho uruhara runini novuga rwa leta kuko n'abaforoma abana ibije mukuvura no mukuvura abantu bigiye kuvura abana bagenda mu gera wa sida mu gihugu wacu nibake cyane gose gose cyane hanyuma n'abaforoma bo nta nivyo nibake gose babizi bujumbura biragendeka ariko mu ntara zo hagati hoho nibindi bindi bikaca bivuga ko n'umwana yozaje kwivuza kubera batavyize niba nabibona ngo bavuge bati bahano umuvyeyi bati turavye umwana ukuntu agenda aragwaragurika uyu mwana mwarimo kwikumuzana iyo babazanye bakabazana rero byanageze kure batazi ningene babavura ugasanga ntibabyitayemo gose ico rero ni ikintu kigoye cyane kandi dukwiye guhagurukira twese
kubona rero hari ibitigiri gito cyane ngo cy'abana baronswa imiti fufaza ngora sida ntibiva ku bukene bw'imiti
nibuza kubika si bukene bw'imiti ariko sino navuga ngo n'imiti dufisi ikwiye ubwo ivyo rero novuga kuva na kera ni navyo no mu makungu niyo mu manama buza makungu ngira ubuntu bwo kuvuga kandi birashika kenshi nkavugira abana kubera umugambi nsanzwe ntwara mu Burundi witaho abana ivyo bintu no bamenyesha yuko no mu biti nabo bakora imiti ntibibutse abana kuko burya umwana dufata umwana mutoya kumuha ikinini cyo kunywa ntibyoroshe kuva na kera abana babagirira imiti ijya bita masiro bashobora kubaha ku kayiko ariko ugasanga nabo bitaho gukora imiti ntibitayeho cyane imiti y'abana bivuga yuko niyo turavye imiti dufise usanga atari imiti yorohereza abana bituma n'abana iyo bayifata bibagora cyane iyo ufata ikinini ukarinda kukigabura ukakigabura ukagicamo kabiri hanyuma mugabo hari aho udakwiza utagira kubiri nk'uko byategerezwa ingorane rero zo mu gufasha abana ziri kuri bavuga yuko zifashwe kuri benshi abakora imiti abatanga amahera n'iwacu twese kuko nta muntu n'umwe twese twategezwa gusemerera ntitwicare ngo twemere ngo abana babandanye bapfa kandi byoshoboka ko nabo tubakiza
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Nkwijwi ry'Amerika isamyanire i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga tukaba turiko tuvuga cyane cyane ku kiza cya sida umutumire wacu uyu munsi ni madame Jeanne Gapia yabakirangiranwa mu gushyira imbere eka no kugwanira abantu bose no gushaka gufasha abantu bose bagendana umugera wa sida turi kumwe na Reverien muriwe neza Mwiyoneza muri hehe Reverien?
Ningaje bujumbura.
Yego mwe mufite kibazo mufite cyimviro duga ku jambo.
Ande ko aramutse gambere.
Yego mwiyoneza.
Yimbo izado cyande.
Mhm.
Ko none abana bari ku rugero rutonyi rw'abana bahabye imiti kandi bagendana mu ngira basiga. Bagiye gukora iki kugira abo bana bashobore kuronka iyo miti? Ikindi nacyo ni uko mbona umenga kubera twamaze kumva yuko hariho n'abantu bakuze nabo nyine bafite umugera wa sida mugabo batubikira ahabona abantu babyerekane icyo gihe reka mbona ko n'abana bavutse kuri ababyeyi aribo bashobagwa mu muriro kubera igihe nyine yase kujya kwivuza iyo kwemera kujyana umwana we urumva nawe nyine ibyo ukunda ndetse byanamugora n'ukuntu abibwira uwo mwana nimba rero nibarabe yuko boshobora kuvuza ibigisho ku bantu bakuze cyane cyane numva abo bane bifise abo batwara amadini cyangwa bari mu nzego zikomeye kugira barabe yuko boshobora gushyiramo ingufu nabo akajya gutora kukura kesimu usanga nuwo mungira ugumu gula gula sana gos
mura kuzi reverien madame jane gapia ikiwazo cha reverien ahali nigihagaze kukunu abantu bakora iki abategetsi bakora iki eka abantu nkamwe mushikira mashyira hamwe mpuzamakungu bakora iki kugira ngo igitigiri cy'abana baronka imiti ipfufaza kiza cha sida kibe kinini kurusha ikindi kibazo kimeze nk'intererano inyigisho muha abo bantu bose bavuga ko eka batinya kuja kwereka gutora imiti kuzo babiva kukuntu no mu gihugu abantu bashaka gucira ivomo umuntu wagwaye ingwara tuga kwijambo
ego murakoze nuko nabivuze ico nikibazo kiraba umurundi wese ahari ariko murumva hariho abategerezwa kugira uruhara rukomeye njewe nibaza ko byukuri abategetsi bakuriye gusubira guhaguruka bakahimiriza umuntu wese kuko burya no kugira ngo tuvuze abana tukwiriye kubanza twebwe nyene abakuze ababyeyi bakabanza bunyene bakipimisha kuko niho bihera hanyuma bamaze kwipimisha bagapimisha n'abana ibyo rero tworonka igitigiri aho iyo banavuga ibitigiri usanga ari ibyo bibaza yuko ari abana bategezwa kuba baranduye ariko ntabwo babapimye bose rero icyo umuntu yosaba nuko umubyeyi wese nta mubyeyi n'umwe yo kwifuza kubona umwana wiwe agwara ndabibabwira ndabizi narabiciyemo n'ukuri ko bose bagiriwe amahirwe ubu tukaba dushobora kubavura umubyeyi wese ndabyo uko bitoroha yogerageza akipimisha agapimisha abana nariryo ubu abana dushobora kubavura icyo ni kimwe ikindi nacyo nuko hariho abantu batagira umutima ukomeye kandi iyo hageze ku mwana bikagora icyo nubamenyesha nuko nko muri INSS umubyeyi iyo avuga ati jewe numva ndabitinya turamubwira ati twemerere twebwe tubigufashe mbere kuko turashira imbere y'uko umwana kuva ari umwana mutoya mu kumuha imiti iyo atanguye kumenya ubwenge tunamubwira imyaka tutamubwira ko ari sida muga turamubwira ko bisa agakoko muga umwana wese byarabonetse yuko bikenewe ko no mu kugira yifate neza tumubarira turaheza tukamwemerera atwemereye nyine uwo mubyeyi akaba ari twe tubimufasha inge nabikora ibyo rero nibaza ko turakeneye gusubira kubihagurukira duhereye ku bategetsi aho bakihuse muri mu manama bagira hose bacishemwo icyo kintu kuko ngwiza guhona nguhera ku nama nitwahera ku bibondo tukaba uno munsi tuvuga ngo twarateye imbere kandi nivyo mu Burundi mu kugwanyiza ruhanyanganda sida novuga yuko naho tugifise intambwe yo gutera imbere kandi twari tumaze kugera kure mugabo nimba twageze kure tukibagira abana murumva ko ataho turagera rero umuntu wese arakwiriye guhaguruka mugabo ikindi nosaba nuko n'ukuri bahagurukira abavuzi bakabigisha ingene bavura abana kuko ukuntu bavura bakuze siko bigenda mu gufasha abana bagendana mugera wa sida icyo rero ni kibazo kinini dufise ni kibazo igihugu gifise uno munsi turakeneye by'ukuri yuko tworonka abandi bashobora kubifasha kandi ibyo byose gasubira guhimiriza abamye bafasha igihugu babandanye bafasha kugira ngo dushobore gutera intambwe uko hari umugambi bavuga wa UNICEF bavuga ngo twihe umugambi w'uko mu mwaka w'2030 ibice 90% by'abantu bo baba bamaze kwipimisha tumenye ko no muri abo bantu ibice 90% by'abana tumenye ko bazoba bapimye kandi ibice 90% muri uwo mwaka by'abana nabo nyine bazobe bamaze gushirwa ku miti
ku kibazo nacyo kukibazo nacho cuko hariho abantu batemanga ko agwayi bafise mugira wa sida ika bigatuma kenshi bataja no gutora imiti bayituma abandi byo babiva kukuntu mu gihugu abantu bataramenya ko iyo ngwara ari ingwara ishobora kuba imeze nk'izindi ishobora gupfufazwa igakizwa byo babiva kuki impanuro mwohanize
birashoboka ivyo byose birashoboka ko ariko byose biva no kugena umuntu yabyakiriye jewe mvuga nti uwo muntu ata we washobora no gutuma abandi uyorega n'imitende hariho abadashaka no kuronka niyo miti binyegeza uwo ataza kuyitora ni ntambwe aramaze ariko agatuma uwundi kuyimutorera urumva aramaze no gushika ku intambwe y'ugufata imiti n'imitende igikuru si uko bose bavuga ko bagendana umugera wa sida igikuru ni uko ugendana umugera wa sida wese yomenya inyifato yo kwifata hanyuma mugabo cyane cyane akamenya ingene yikingira agakingira n'abandi ni by'ukuri iyo ubaho ukabubana n'abantu batakwinuba ukaba aho ukora uvuga uti naho ndabi vuga nta wunyirukana aho ubaye ukaba uvuga uti naho no bomenya ko ngendana umugera wa sida nta wunyirukana nyene inzu nta nyirukana ibyo birahindura ikintu gikuru ni ukuvuga ngo turacyafite intambwe jewe no bamenyesha yuko hariho abana b'imfuzi turihira amazu mugabo kubera tutagira uburyo bunini bwo kubarihira murajya amazu bibana tubarihira mu makarti babana n'abandi hari aho iyo biboneka neza ko umuntu yarwaye cyane uzi ubona abene amazu abene impangu batugirije ko amahera bakaduza bagasubira gushikaho twebwe nyine dutatukomoka murumva umaze kubona ko ari uko bimeze ushobora kubinyegeza urabinyegeza nibyo rero ndavuga nti twese turafise uruhara twofasha umuntu wese akamenya ko uwo muntu agenda n'umugera wa sida ari umuntu ari mwene wabo n'umurundi abandanya afise agati ategerezwa kubahirizwa mu gateka kiwe ntibamukumire kuko uno munsi n'uno munsi niwe ejezo bari wewe nizere ko ahubwo uno munsi twumenya yuko gukumira umuntu agenda umugwayi agenda n'umugera wa sida ni nk'uko uriko urasasira inganda kuko utuma yinyegeza ukamubuza kuja kwivuza ivyo rero biracariho ntibikiriho nk'imyaka yahera ariko
ntibirahe tubibutse ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe
ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
ndayishimiye
murafite ikibazo turi kumwe n'umushitsi twatumiye Jeanne Gapia duga ku jambo
ubwa mbere bwo nagomba ndamuramutse
arakumva
ndamwifuriza n'umunsi mukuru wa Leranda
urakoze duga ku ijambo
hanyuma agere muri make ikibazo ndagihereza hamwe kuri leta bijyanye n'ibijyanye n'amagara y'abantu hari ahuhura leta ari ngombwa yuko itegeza kugira icyo iterereye muri icyo gisata ukaduhura ejo harabamwo ibintu bya vuruvurugu ugahura muri leta umenga amahera ntakingira neza muri rya shyirahamwe rifasha abagwayi ba sida oba icyo kibazo cyarahavuye ku buryo amahera ashobora kubaza neza ku buryo yifashanya ashobora gufasha abagwaye umugera wa sida ku buryo bashobora kuvurwa hama abo bategekanye ingamba igihe kugira abagwayi bose bashobore kuronga imiti byihuse abantu batabanje gusinzikara ikindi kibazo kijyanye n'urugero babona mu Burundi umugera wa sida uri kuragabanuka ko cyane byo biriko biraduga kubera tubona abaguma bavuga ko bagwaye imenga batera biyongera kandi hakaba n'ikindi nasaba yuko boza barigi baratanga inyigisho ku buryo abantu bikuramo ubwoba bagashobora kwipimisha umugera akamenya yuko akomeye cyangwa adakomeye kugira ashobore kumenya ingene yitwara kugira ashobore no gukingira amagara yiwe
murakoze ndashimiye Thomas madame Jeanne Gapia kuri ibyo bibazo
Yego cyane Thomas abajije ibibazo by'inkora mutima n'ibyo kuri leta irafise uruhara leta niyo yama ifise uruhara ruri hejuru ariko no bamenyesha yuko gushika ubu ibikorwa ikorana leta irakora ariko ikorana na twebwe twese amashirahamwe kandi nkuko nabivuze sinovuga ngo twarahejeje ibintu byose byifashe neza ariko nomenyesha yuko burya Uburundi kandi ngendera mu bihugu byinshi Uburundi mu byerekeye kurwanya ikizaruhe nyanganda sida twaragize intambwe nini ariko ntitwokwijajara ngo twarahejeje kuko haracyariho utunenge leta rero n'iby'ukuri ikintu na jewe nshigikira nuko yobandanya ishyiramo ingufu na cyane cyane intango y'ukurwanya ikiza no gupimba abantu bose uno munsi rero ikintu gikenewe nuko tugira iyindi ntambwe uno munsi mu makungu yose bibakirorera ko umuntu aza kwipimisha nk'ahajya dukorera cyangwa mu bitaro ahubwo bamusanga iyari nibyo bita depistage en stratégie avancée ibyo rero turabishoboye nka NSS turagerageza kubikora tugasanga iyo bari abantu ukabasanga aho bari babandi bari ku mitumba kure ukabapima na leta irashobora kubikora tukabikora twese tugapima abantu kugira ngo dushobore guca dushira abantu ku miti nari byo uno munsi bavuga bati abantu bashoboye kuja ku miti kare bakayifata neza bagakurikiranwa neza abo bantu bagendana umugera wa sida niyo bawugendana biragabanya bimwe biboneka ingene bo kwanduza abandi murumva ko ari ikintu gikomeye rero cyane hama yabajije ati mbega tugejeje hehe novuga ni uno munsi twaje tuvuga iby'abana murumva yuko urugero rw'abana baronka baronswa imiti ari ruto cyane mugabo turavye kuri rusange no babwira ko nkaho twatangura ANSS aho yatangura twari ibice abantu bagendana mugera wa sida mu Burundi bari bice 11 ku ijana uno munsi turi munsi y'ibice 3 urumva ko hariho icyahindutse mugabo ibice 3 n'abarundi byinshi nabyo nditwobyishimira dutegezwa kubandanya ubwo rugamba ariko n'urugamba rwa twese umwe wese afise uruhara leta ni by'ukuri ifise uruhara runini ariko umurundi ahari wese umubyeyi we wahukora abakoresha umuntu wese afise uruhara kugira ngo dushobore kurwanya ikiza ruho nyanganda sida kandi ni by'ukuri umwe wese yavuga ati mbega jewe ibyo ntegezwa gukora narabikoze twese tukagira ikibazo cyacu nibaza ko twobishika ko twoshobora kurwanya icyo kiza hanyuma amakungu nibyo baraduha uburyo sinavuga ngo dufite uburyo bukwiye ego uburyo ntibukwiye namba turafise imfatanyo nk'ibindi bihugu byinshi twa n'ikigega cy'isiyosi cyo bita fonds mondial ubu ikintu nomenyesha ni uko kubera ngumbure ababikora twese ngumbure sinokwikuramo ko ndi uturimo natwe ngumbure hari ibyo tutakoze neza hariho amahera bari batwemereye basubiye bagasubira ko ariko ntibayatwaye yose hari hayo badusigarije ese twokwikubita agashi ayo badusigarije tukayakoresha nk'uko bikwiye kugira ngo mu minsi iza dushobore gusaba n'aya ruto
mu kanya gatoye madame Jeanne Gapia iyo ngingo nyine y'ishyirahamwe Fonds Mondial yo gucisha amafaranga mu bisata byawo n'ibi n'andi mashyirahamwe iyo mfashanyo ikaba itagica mu minwe ya leta nta ngaruka bishobora kugira ku kuntu ifashanyo ihabwa abagendana umugira wa sida ishobora kugabanuka mu kanya gato
kugabanuka sinibaza ko izogabanuka mugabo murumva nk'umurundi kazi sinovuga ngo nagateka ko amahera ava ava mu minwe ya y'igihugu niko novuga akajya mu minwe ya y'amashyirahamwe mpuzamakungu ariko ico novuga nuko u Burundi bwonyine bishikiye biramaze gushika no mu bindi bihugu kandi ico twotegerwa kumva nuko buno ko nahatakiye muri leta azogu azoza mu Burundi kandi nuguca gusa muri ayo mashyirahamwe nayo bundi bikorwa bizobandanya bitunganywa na leta n'amashyirahamwe yo mu gihugu ntiturabitangura n'ubwa mbere bibaye mu Burundi ariko ndavye naho byabaye twese dukwiriye guhaguruka umwe wese ibyo ategezwa gukora akabikora hanyuma nibaza ko bizogeraho dusubira tugasaba tuti ubu ngubura makosa aho twagize utunenge twarahabonye ubu dusubize nibayasubize igihugu asubira twakwe n'igihugu nivyo nizeye kandi nibaza ko bishoboka
tumibutse inshuti mwese ko muri komo rwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent mwiriwe neza Innocent matumba ndumva umurongo wa Innocent utameze neza deka duhijambo Emmanuel mwiriwe neza muri hega Emmanuel murafite kibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umufasoni cyane gatia turiko tuvuga cyane ku byerekeye ingwara ya sida abakiri bato bagwa ingwara ya sida eka bakuze nabo nyine batarubahuka kwerekana ko bagwaye umugira wa sida ikibazo icyumviro duga ku ijambo
eko ndasikiye tushambere nagomba kumubaza abana mwana vyoroshe kuguma uha umwana imiti ubuzima bwe bwose yato chakabiri umwana amaze gucubwenge amaze sanaje imyaka 10 cyahirenga wo musiguri yagute iyo uri kumuha umuti umugera wasita akubajije ati ni kubera iki umpa umuti kandi nagwaye yato chakatatu yo hafi impanuro iyahe abantu bashinga ntawe baruguru badashobora gukurikirana ubuzima bw'abana cyane cyane kubera babihebana aba fasoni esho urabi bari kwakurikirana ubuzima bw'abantu intererano nayo nagomba terera mvuga nti ibyoroshye kuko ababyeyi benshi baruguru kenshi ntibitse nibo kenshi ubura bakurikirana abana iyo bagwaye
murakoze Innocent madame Jeanne Gatia kuri ibyo bibazo muduhe ku ijambo
yego arabagije ibibazo byicane byo kuri byoroshye guha umuti umwana muga nk'uko nababariye abantu abana by'ukuri ni byiza cyane kumusigurira mwumbure si bose bazi ubuhinga bwo gusigurira abana no mubwira ni nimba bishoboka akaba afise umwana cyangwa inshuti ifise umwana mutoya aze yegera ibigo bya NSS bidundu na Makamba Kirundo na Gitega bararunse guhinga bwo kwigisha abana kubwira abana barafite imvugo n'amasanamu babereka ku myaka 9 hamuko bagenda baraduga bababwira iyindi mvugo gushitaho bamubwira bamu bakuru toke ku myaka 12 bira hariho guhinga bakoresha baranabashyira hamwe abana bangana bakabashyira hamwe bakabatwara nk'ahantu bamara indwi bakabigishiriza hamwe twarabonye ko bifasha cyane abana twarabonye ko bitera ingorane ababyeyi ariko ababyeyi iyo badukundiye turabafasha no nashaka rero gutera kamo uwo mubyeyi wese bigoye yo babona atabishoboye kubyigirira aratwegera regera ibigo bya NSS yegere n'ibigo bya SWA ayo mashyirahamwe yo ndabizi neza ko akora kuko turafise umugambi umwe dusangiye mbere na nitwa ko ndongoye ufashwa n'igisagara cy'u Bufaransa barabigisha cyane barabishoboye. Ikindi rero yashikirije yavuze ati abantu baruguru ntibize abashikirije cyane cyane ibintu by'abashingantahe ntibabyitaho. Ni by'ukuri icyo ni ikibazo gikomeye cyane twebwe tubona uko turanagerageza kuntu twohimiriza abashingantahe kugira ngo nabo bafashe abakenyezi bafashe abana na mugabo nabo bashingantahe nkabo nyine bamaze kubibona babidufashe kuko ni ikibazo gikomeye. Ubu dusaba yuko abantu bojijuka bakumva yuko kwinyegeza sida burya kwinyegeza ni kunyegeza inda kuko haragera aho ivuka. Hanyuma ati abantu batize nomenyesha yuko abakenyezi abantu batize nibo bantu kenshi iyo ubahaye impanuro bazikurikira nta nkama kurusha, ahubwo ikitugora ni uko mvure baba bari kure bakagira n'ubukene bwo kugira ngo badushikire. Ari nabo nyine uwoshobora uwo avuga ati hariho umuntu akeneye impanuro turagerageza ntiturashobora kujya mu gihugu cyose, ariko iyo turi muri ayo ma provensa ane turasanga abantu ku mitumba kugira ngo tubafashe tubigishe nabo bashobore kwisanzura bashobore kubona yuko by'ukuri ushobora kuza ari ugendana umuda wa sida n'utawugendana, ariko tukamwigisha akamenya ahahagaze.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika. Ni mu kiganiro muri sanga turi kumwe na Egide. Muriwe neza?
Muriwe.
Muri he Egide?
Muyinga.
Izina ry'ikirundi ni nde?
Nduwayo.
Murafite ikibazo? Murafite ikiyumviro?
Nagira mbaze uwo mukinigwa
ego
mbega iyo porosantaje ya disetipurusa yoba yayigize imbere yuko ka gafaranga ko magara y'abantu koba karagabanije cyangwa yarigize inyuma, kuko ariko aravuga yuko ngo uburyo bwa budakwiriye kugira babandanye babafasha. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi nacyo cya kabiri, mbega ko yavuze yuko ngo hariho abantu bakomeye abavuga butumwa bo batariko barashaka kuvuga yuko babagoye umugeni, yoba ariyo ntandaro yo kugira abo bana ntibaronke imiti bihagije. Oba hari ikiriho kirakorwa nk'amaseminari cyangwa amanama kugira bigishe?
Murakoze Egide. Ndwayo twakumenyesha ko ibiharuro bya 17% atari madame Jeanne Gapira bitangaje ni Ijwi ry'Amerika byabitangaje ari inkuru turungikiwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari i Bujumbura mu Burundi. Yakurikirana amakuru yose hanyuma kandi amakuru avuga ko hariho abavuga butumwa reka abantu bakize canke ari ufite amabanga akomeye ba taja kurondera ibiti bayituma abandi nayo namakuru atangajwe ni radio Ijwi ry'Amerika. Ariko sinzi ko madame Jeanne Gapira yo ibibazo byinshi muwajeje muwavyishuye, sinzi ko aricyo bivuga ko madame Jeanne Gapira
uwarebyishwe kunyishurira nagira ndamubwire ko atagiye natanze ibyo biharuro. Mugabe icyo nashaka kumumenyesha nuko by'ukuri ibyo bintu by'uko hari abantu usanga bakitinya kuza kwifatira imiti nabyo nyine ni indi ntambamyi, kuko burya umuntu nguza gukira indwara arayirata. Nabivuze hariho abafise igituma batashobora kuza nkumbure, kuko avuga ati hariho icyo cyagipfa, hariho umuntu ampakazi niyabimenye ukuntu dusanzwe tubanye uko ndamubona azonyirukana, ibyo byose birabaho. Hanyuma mugabo no bamenyesha yuko kandi iyo nk'abo bantu basanzwe bari imbere bakomeye jewe no bahakarorero nko muri NSS turafise umumenyesha umupastori yahora
mwegere telefone numvira ukivuga nabi muyegere muvuge neza yari kila chika gulika
kwa 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 yaraza kwivuza hanyuma abantu basengeriwe bamubona bakiru hanyuma turamubwira ahubwo dukundire ubabyiruki na jewe ngenda nimugera wasiga araza arahaguruka kandi yafashije benshi cyane nicyo gituma nibaza ngo nabo bantu babamenyesha butumwa nabo bantu babategetsi badukundiye nimba tazindi ntambamye fise bashoboye ahubwo kuca imbere byo gufasha cyane iyo nama mvuga sinari umuntu wa politike cyangwa ngo mbende umuntu w'umutegetsi akomeye mugabo kubera mbure ntaje ndi wa muntu nyarucari kandi nkaba nari umuntu yarazwi byarafashije cyane mu gihugu nibaza ni nk'abo bategetsi ndimba bariho kandi bariho kuko ntawovuga ngo umugera wasi dufata abantu bamwe gusa urafata nabo bose barimo ibyo bivyo nta n'inkeka zihari bashoboye kurengera ibyo nkumbure bata bufasha cyane bufasha igihugu bufasha n'abandi botera intege benshi kandi ibyo bufasha igihugu.
Turi kumwe mu kigihe na Dominika. Dominika muri neza
mwiriwe
muri hehe Dominika
Bujumbura
mwitwa nde Gikirundi
Nahishakiye
murafite ikibazo murafite icyumviro
n'intererano mu bisanzwe
yego
mu Kirundi iwacu bavuga bati uza gukira indwara arayirata byari bikwiye rero ko umuntu wese ahari yojya kwipimisha icyo kiza cy'umugera wa sida kugira ngo amenye ko akigendana cyangwa batakigendana hama ikindi nacyo kigira kabiri kubijyanye na leta muri demire sisibi ni mu bisanzwe muri kahise baraha abantu basanzwe bawugendana imiti ariko bakabaha n'ifungurwa ariko ubu ibyo ntibikiriho babaha imiti byari bikwiye rero uko leta ishobora igashyiramo ingufu ikasubira ikabafata nk'uko muri iyo myaka byari bimeze murakoze
murakoze Dominique Danchaki madame Jeanne Gapia agenda n'umugabo asida cyane cyane batishoboye nta bifungurwa baronswa muri kigi
nibyo kera twarafashwa cyane na wa mugambi mpuzamahungu utanga ifungurwa yo pama mugabo ubu byaragabanutse rwose nuvuga ko ahubwo atani bigitangwa baratanga igica ntiyikize kuko bavuga yuko nabo ngo bafise ubukene ariko rero icyo jewe nuvuga ni uko ntashigikiye yuko umuntu wese agenda nongera wasida aca avuga ngo ndawundi bamuha ibifungurwa undi munsi umuntu agenda nongera wasida yavuwe akamera neza jewe nshigikiye kwa nubwo uwo bishobora bo bafasha kubaronsa agatahe cyangwa ubundi buryo bwo kugira ngo bifashe bareke kwama bazeyinzi kuko uno munsi umuntu uba nguhanira mvuga nti ntibabandanye ifungurwa na ni wa muntu ubona ko amagara akitse naho nomufasha atoshobora kwifasha ariko uno munsi iyo bakuvuye bakakufata neza bakakufata neza imiti ukenyukenye nk'undi murundi wese nibaza ko byo nama mvuga kandi inkuma ya NSS ubu n'ibyo bintu tubyina ubu abantu turabasaba bakaca hamwe bakajya mu migambi twise nawe numve bakajya hamwe bakisununura bakabanza bagafata uburyo bwabo bagashyira amahera hamwe make hanyuma iyo bamaze kukwiza dufate nk'uko bamaze gukotiza bagashikana nk'imiliyoni natwe tukababongerera izindi miliyoni bakagira umugambi nabo bakagira kugateka ko kwiha ko kwikorera umuntu agenda nimugira wa sida ni by'ukuri aba afise iyo ngorane ariko nk'uko twaba tubivuga imuntu aronsi yo miti akayifata neza arasubira akabaho nk'abandi bose. Rero jewe ngwandira yuko ahubwo twebwe nyine abantu bagenda nimugira basida twihiteka ntidushake kubandanya dusaba dusabiriza. Ego hari abakigwaye bameze nabi, abo birumvikana ko twoguma turondera ingene twabafasha, kuko n'ivyukuri iyo miti kugira ifate neza ikore neza urinda kuba waronse ifunguro.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na François niriwe neza. François Matumba.
Ego ndabumva neza.
Ego muri hehe?
Jewe nari mfise utubazo tubiri.
Duga ku ijambo.
Nari mfise utubazo tubiri, ariko kamwe nabo yamaze kukishyura. Hari kuri abo bantu batashaka kuvuga ko bagwaye bagenda bamugera.
Yego.
Hama kandi mu ntangamarara nabonye aho bavuga ko hoba habonetse imiti mishasha yoba ipfufata gusumba. Nagire rero mbaze iyo miti ko kenshi na kenshi dusanga izimvye, hoba hari amashyirahamwe ajeje kuyifashisha abagendana umugera canke leta yoba ishobora kubikora? Yego, akabazo kanje nako.
Murakoze François. Imiti mishasha twavuze ni imiti itaraja ku masoko cyane cyane nko mu bihugu byacu, ariko ni imiti nk'uko Madame Jeanne Gapia yabivuze ishobora kuboneka nko mu mwaka uza. Mu gihe iyo miti izobonekera ishobora kwizimvye, hari amashyirahamwe azofasha kugira ngo abantu banyaruca ari nabo nyine bashobore kuronka iyo miti. Madame Jeanne Gapia.
Ego, imiti ya igenda, imiti y'abagenda mugera wa sida burya no birazimvye, ariko twaragira ubuntu kuko burya uravye imiti nk'ibice 90% mbega imiti ifufahaza iza mu Burundi yose gugwa na ca kigega. Rero nibaza ngo twogira Imana iyo miti kaboneka, ico amashirahamwe nka NSS n'ayandi yo hanze ivyo twamye tugwanira nuko duca tuguma tugwana ngo iyo miti ishobore gukogwa muri bimwe bita ma generique bagabanya ibiciro, hanyuma tugaca dushobora kuronka aho tuvugira. Nibaza rero yuko iyo ngwano n'ingwano ubu twatanguye, ubu amashirahamwe asanzwe akurikirana ivyo bintu, turi mu runani rumwe, turiko turabikurikiranira hafi kugira ngo nitwagira Imana iyo miti gasohoka tuje dutangura hakiri kare gose gusaba yuko yoshobora kuboneka. Rero nibaza, jewe nibaza yuko twogira Imana igasohoka, ndafise umwizero yuko yoshikani wacu. Simvuze ngo yocishika muri uyo mwaka uza abandi bazoca bayironka i Buraya, ariko sinibaza yuko bizoteba kuko turazi aho duca, turazi uko twagenjeje no mugambe, ntivyoroshe ariko turi mu bambere bayironse. N'ubu nibaza ko n'ubu tuzogwana kugira ngo tube mu bambere.
Muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Emile Milioneza. Emile, muratwumva?
Turabumva.
Yego, me witwa nde igikirundi Emile?
Naho muremyi.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Murakoze kutuhamagara ku Ijwi rya Amerika.
Yego.
Agashimire uwo mutumire Frema aritanga guharanira agateka k'abagwayi b'umugera, kandi kimwe nagomba kumubaza, bumvise ibanke nkuru ya isi yose ko yagize yahagaritse inkunga yatanga ku miti iza mu Burundi, ubwo nta ntuzenyi ingaruka mbi ntizabagarutse ku bintu byo kuronka imiti yo gupfupfa haza umugera, benshi ntibabura imiti. Akabazo kanje karazo.
Murakoze Emile. Icyo twakwibutsa ni uko ishyirahamwe mwashaka kuvuga ari ishyirahamwe ryitwa Fond Mondial. Madame Jeanne, tugakwijambo ku kibazo Emile abaje.
yego cyane nashaka guhumuriza Emile ishyirahamwe ntiryahagaritse ahubwo hahinduwe uko byahora bikogwa amahera yahora aza mu Burundi akaca mu muri programme nationale PNLS ikukira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida ayanda akacaja muri Croix ubu rero mugabo kuva mu mwaka uza azoca muri PNUD muri cha kigega muza makungu cha development kukivuga rero ariko amahera azoza ntibahagaritse icyo navuze mu ntango amahera ategezwa kuronka yaragabanutse ariko iby'imiti nta ngorane bifise kuko tuzobandanya tuyironka mugabo icyo novuga nuko amahera agabanutse imiti ntikwiye kuko iyo miti tutagira abaganga ntitworonka ingene tuyitanga iyo miti tudashobora kupima muri laboratoire byo tugora amahera rero agabanutse nibaza ngo hari ibintu bizotugora ariko nkibaza nti tuzobandanya turondera n'ahandi mbega twikubite n'agashi turabe igituma ayo mahera bayagabanije turabe yuko nkumbure twokora neza kugira dusubire dusaba yandi kuko birashoboka nguma nizera yuko twese twiyumviriye umugwayi twiyumvira ineza y'igihugu twese tuzoja hamwe tubishike ko mwese umwe wese afite uruhara umwe wese yiyumvira hari icyo yokora kugira ngo dushobore kugarukane iteka kuko kubona baguhaye amahera hama akakunanira gukoresha burya si byiza ntibisa neza uwo muntu wese nkumbure yoba afise uruhara ahari bamukosore hanyuma mugabo dushobore gushira imbere ineza ry'umurwayi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na hari umukiza
Frederic
muri neza
yewe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego murakoze kumijambo na mama ze kuramutsa umunyacyubahiro
arakumva duga ku ijambo
bo nagoma mere ku cyumviro n'ukuri ibikorwa bakora mu ya ANC n'ibikorwa by'iteka yarabaye imboneza mu gufasha abantu bahuye n'icyo kibazo cyo kugwara umugira wa sida yaritanze n'ukuri yarabikoze byaragaragaye ama nagoma ndamwibarize ya donda guyimiti yoba itaraja ku isoko aravuga n'ibihugu bimwe imiti mishasha yoba igiye gutotanguramo mbega akabazo namwibariza imiti isanzwe ivura icyo kiza cya sida boba bayikoresha nka mu Burundi dufate nk'imiti yo bigezweho dufate yo bikoreshwa nko muri za France za Canada eske iyo miti baba bayironsa abarwayi bo nga mu Burundi kandi akabazo nagoma kumwibariza ni kihe kintu yoha iki donc ni kihe cyizere yoha abantu bagendana umugira wa sida muri kazoza kumbure mu byo baba ariko barabategurira by'umwihariko na cyane cyane ko mbona ko kigira cyizi cyaragi cyishubije amafaranga kudo yagira cyo nyene mbega bazoguma baronza uburyo abo bantu bari basanzwe bafashe murakoze
haba umukiza madame Jeanne Gatia
ego cyane nibaza yuko ingorane imiti ku by'imiti sinovuga ngo dufite yose imiti iri buraya myinshi cyane mugabo nk'uko nabivuze mu ntango burya imiti yo gupfufahaza iri igenda irutana iyo umuntu ariho bakimutanguza bazobabwira ubafata ikinini kimwe ariko kirimo imiti itatu hanyuma mugabo hari aho bigera ahantu icyo kinini kikamunanira bivuye ku mvo nyinshi cyane kuko nkumbura atayifata neza cyangwa kuko mu mubiri bitakunze bagaca bamushira ku rugero rwa kabiri. Navuze rero yuko mu bihugu byinshi bya Afrika imiti bafise igera ku rugero rwa kabiri. Sinzi ko mwakurikiye, nari maze igihe misi yose ndiko ndasemerera mvuga nti turakeneye gushika ku rugero rwa gatatu naho atari abantu benshi bayikeneye, abari bo bose si banyagupfa. Igihugu cyari caremeye kuko kugira ngo ayo mahera yo mu kigega mpuzamakungu bayaguhe, igihugu kirinda nacyo kuvuga yuko gifite icyo kizokora. Mu Burundi bari bavuze bati twebwe rero amahera dushaka gutanga nk'intererano tuzoyagura iyo miti yo ku rugero rwa gatatu, ariko kubera abantu bari bageze kuri iyo miti bari bake cyane, abagurisha imiti bakayibima. Amaturi mu bantu bagwaniye ibyo bintu, ndetse ko naje no gushikira icyo aho muri Fond Mondial kugira ndabasabe ni ahubwo rero mwebwe kuko mugurira benshi twemerere muyigure n'icyo n'ubwo rugero rwa gatatu muyigure, hanyuma leta itumira ikindi kintu izokoresha ayo mahera itegerezwa nayo gutanga. Baradukundiye rero kuva mu mwaka uheze twararonse iyo miti y'urugero rwa gatatu. Aha novuga yuko turi mu bihugu bike cyane bifise imiti y'urugero rwa gatatu, ariko mushatse kwishura imiti y'urugero rwa gatatu dufite n'ubwoko bumwe. Hari iyindi y'Iburaya, hari iyindi iboneka iriko irasohoka itarashika iwacu.
Ndabona kanya kariko katujana nashaka tuhe na kanya uwundi munywanyi wa radio ishuri ya Amerika Valentin kugira nawe nyine ashikirize ikibazo. Ndabona abariko barabaza ari benshi, ariko kanya katubanye gato. Valentin muriwe neza?
Muriwe cyane Frederic. Ndafite ikibazo iba nibarizo mutumire.
Uranyarutsa kuko kanya kariko karagenda.
Natangiye kumutera intege ku bikorwa yihaye, hama nagoma ndaguma dushyira byo kimwe. Nibyo ndumva hari ubushakashatsi ariko barakora kuko umuntu ashaka gufata umuti wo gupfufaza mu mezi atatu cyangwa mu mezi atandatu, ibintu ndumva ariko birayiforiye. Waba hari ubushakashatsi ariko barakora kuko botora umuti burundu wo kuvura umugayo wa sida.
Murakoze Valentin. Madame Jeanne Mudge Kwijambo.
Ego cyane, ubushakashatsi buracari bubandanya bukora, ariko mu byo bamaze gushikiriza umuti wo kuvura burundu ntawubabona ko uri kuraboneka vuba. Mugabo bavuga bati tuguma twongera tubandanya ibyo bamaze kuvuga bati ibyo twatoye tubona ko by'ukuri dushobora kwemeza ko dushobora gushira ku isoko bikazofasha niyo miti navuze, ariko ivyo kuzana umuti uvura burundu biracyafise turacyarorereye haracyariho akanya ntibiraboneka.
Mu gusozera tuguha akanya Madame Jeanne Gapia, mutanga impanuro cyane cyane ku bagenda n'umugera wa sida baba bakiri bato baba eka abafise amabanga akomeye cyane eka n'abavuga butumwa, ijambo mubwira abantu bose bagenda n'umugera wa sida nirihe? Akamwotera leta y'Uburundi akahe mu kanya gato cyane?
Akamu notanga nuko uruhara kese turafisi uruhara, kandi ikizarunya mganda siduno munsi by'ukuri turashobora kugihagarika hamwe umwe wese ibyo ajejwe yobikora. Nosaba rero yuko umuntu wese ari umuntu agenda n'ugera wa sida wenyine avuga ati naho ndawugendana ndafite ingendo nzogendana, je uko nkunda kuvuga nk'umwe agenda n'ugera wa sida ndavuga nti aho mpagaze ikintu kinezereza nuko n'imbere y'Imana ta muntu nzovuga ngo yaranduye binciye ko ese abantu bose bo bifata uko, hanyuma twese ahubwo tugahaguruka tuvuga tuti jewe naranduye ariko reka ngwane ntihagire ubundi azokwandura kugira dukize.
Ndabona akanya katujanye, nashaka kubashimira cyane rwose Madame Jeanne Gapia ku kanya mwatubwira ngo tuganire amabanga amwe n'umujejwe yari menshi cyane rwose. Turashimiye kandi eka na injeniyeri adufashe mu buhinga bw'izuma na Fatou Karara yegeranije ikiganiro. tukaba kandi dushimiye n'abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika batya kamu bakabaza ibibazo bihambaye ikatwashimiye abantu bose baduteze amatwi kiganiro cyacu muri sanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.